nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwewe neza nshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe sangwe kaze muri ano makuru kuri igenekerezo rya 2029 ntwara nte umwaka w'2023 turi ku munsi wa gatatu ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugwi w'imbonera kure mu kigo cya kaminuza y'u Burundi zege mu ntara ya Gitega urateye ingorane abandi banyeshure kuko uwo mugwi urarura kizura abatashe amasaha yitereye bagakubitwa bagashaya twabibateguriye muri ano makuru. Ubwinshi bw'abanyororo bugeze ku bice 280% kw'ijana niko biri mu gihugu cy'u Burundi bishikizwa na Jean Claude Ntiburumunsi ariwe gisata c'amategeko mu ishirahamwe akade biri mu cegeranyo c'iryo shirahamwe c'umwaka w'2022. Barasaba gutunganirizwa abo nabo n'abadandaza bo mu ntara ya Kirundo bahora bakorera mu isoko rikuru ry'iyo ntara bakaba badomotoke kuri mutanteri wa komine Kirundo kuko yaratanze ibibanza bari bafite muri iryo soko mu kanya inkuru mwimwe ukwayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe ano makuru tuyahere kuri ino nkuru iciye ku masonga ugupfungwa imyaka 7 n'amezi 6 kuriha ihadabu ry'100,000 ukwa ku burenganzira gukora akazi ka leta akariho kose n'ak'imibano. Ivyo nivyo bihano sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yahanishije kuri uyu wa gatatu Ezekiel Minani yahora umwigisha ku ishure ryisumbuye Lycée Urbain cyo mu gisagara ca Ngozi. Ku ruhande y'ivyo Minani Ezekiel azotegezwa kuriha umuryango w'umwigeme yashurashuje yahora yigisha indishi y'akababaro amafaranga angana n'imiliyoni 2. Iyo ndishi yose mu gihitori wa Minani Ezekiel azoca apfungwa umunyororo w'agatsindikizo w'imyaka 10. Mukibuka ko urubanza rwabaye kuri uyu wa kabiri aho Minani Ezekiel yari yaburanye yiyemerera icaha avuga yuko atafashe ku nguvu uwo mwigeme ariko ko bari babyumvikanye. Tukiri mu makuru y'ubutungane amabohero mu Burundi aracarangwamwo ibibazo byinshi cyane harimwo n'ubwinshi bw'abanyororo aho ubwinshi bw'abanyororo bugeze ku bice hafi 300%. Ivyo biri mu cegeranyo c'ishirahamwe akate Burundi c'umwaka w'2022 kuba umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ariwe gisata c'amategeko muri akate Burundi ukwikwega mu ikogwa ry'amadosiye y'abapfungwa akazi gahabwa abatabishoboye ibiturire hamwe n'ubutungane budakora nk'uko bwategerezwa ni bimwe mu bituma habandanya hibonekeza ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero tumutege yombi.
Muri uyu mwaka w'2022 barangiye abanyororo bagera ku 12 n'abanyororo 48 kuvuga ngo mu biro rya Mpimba ho ibyo gitigiri ari kinini gose kuva mu 2021 gushika uno munsi igitigiri cy'abanyororo kiguma kiri hagati y'4,453 n'4,369. Twa tuzi yuko iryo bohero riba rifite ubushobozi bwo kwakira abanyororo 800 gusa murumva ko ari inshuro 5 ku bushobozi bw'iryo bohero n'ahandi rero henshi za Murambya muyinga n'ahandi hose abanyororo bari hejuru cyane y'ubushobozi. Murazi ko amabohero yose yo mu gihugu afite ubushobozi bwo kwakira abanyororo 4,294 murumva ko Mpimba yonyine irengeje igitigiri cy'abanyororo bari kwakirwa mu gihugu cyose. Twarabonye kandi n'ingorane z'imfungurwa mu mabohero aho byagiye birigaragaza kenshi yuko imfungurwa zagiye zirabura bigaca bituma haba kigoyi mu mabohero n'indwara zica zijamo. Twarabonye kandi yuko n'inyubakwa mu mabohero zimeze nabi kuko zishaje hakaba rero atabikorwa biboneka biriko birakorwa kugira ngo zisubirwemwo bigaca bituma abanyororo bagira indwara zivuye ku by'umwanda ufatiye no kuri izo nyubakwa ziba zimeze nabi. Twavuga nko mu buzi bwo kwiherera aho usanga aribo bigose hari n'ubukene bw'ibyo banyororo bakoresha mu kujyama aho ibitanda bikihari amamaterawo ntawo kivuga n'ibintu biteye isoni cyane kuko abanyororo ntibakironka aho bakikumusaya hari rero n'ubukene bw'amazi aho mubabuhera atandukanye usanga amazi ari make cyane mukaba mwumva ahantu ari abantu benshi gutyo bica bitera ingorane z'isuku indwara nazo zigaca ziba umurengera kandi ko turabona yuko ari imanza zitigera zikurikizwa cyane cyane yuko usanga ari abantu bakurikiranwa ku manza zikurikirana ku byaha bya politike aho usanga abo banyororo barejejwe abandi bagaheza iminyororo yabo ariko ugasanga bobo baguma bapfunzwe icyo gituma rero twebwe dusaba leta y'u Burundi ko yokubahiriza agateka akazina muntu muri rusange ikitaho n'ubuzima bw'abanyororo cyane cyane mu kugabanya abanyororo bimwe bigaragara no mu gushyiraho politike yofasha kugira ngo abanyororo ntibabandanye buzura mu mabohero ku bwinshi
iryo rwejya rejya Jean Claude Ntiburumunsi ajeho igisata cy'amategeko muri akate Burundi harakagwe kabanyeshure tuvuye mu gisata cy'ubutungane dutandukira igisata cy'umutekano muke aho harakagwe kabanyeshure mu kigo cya kaminuza y'u Burundi zege mu ntara ya Gitega bihaye uruhushya rwo gushyiraho amasaha ntarengwa yo gutaha ku banyeshure bandi bagenzi babo ko kagwika kaba kagezwe n'abanyeshure basanzwe bari mu mugu w'iterabwoba w'imbonerakure bakaba barara bakizura bagategeka ko abanyeshure bose batahira ku masaha bashatse abanyeshure bakaba bidoga ko babishikirije ubuyobozi bw'ico kigo ca kaminuza cizege ariko bakaba ataco babikoze ko basabajeje umutekano kubacungera kuko iyo mirwi y'imbonera kura ta burenganzira ifise yo kwitwara nk'abajejwe umutekano Alain Majesté Barenga
Bukoro vizo mbondi ya kure, zichaditwaza ibi hii zigatangura guhagarika bamwe muri abo bagenzi babo batashavuye hanze y'ikigo. Abataha bose sazi neza ijoro zagenze bategeka kwicara hasi hama bakisigura iyo bavuye. Benshi muri abo banyeshure baba bakwiye gufungura mu buriro buri mu micungararo ya campus zege kuko bisigurwa n'umwe mu banyeshure waduhaye amakuru.
Amaze iminsi hibonekeza umugabo w'abanyeshure avuga ko bari muri sekirite bwa muri kampisi zege bategera abanyeshure batashe mu ijoro bakabicarika bakabakubita ngo batashe bakeze kandi benshi baba bavuye guteka bose bafungura hanze ugasanga utashe nka vendezere ventrozere bakagutegera bakwicarika bagucara hasi bakagukubita ngo uvuye hehe kandi uwo mugabo w'abanyeshure ugizwe n'imbonerakure ikibazo twarakimenye twaragishikanye hejuru turabwira abatwara kampisi ariko nta kintu na kimwe baradufasha ku munsi wa kane hoho hari n'abakubiswe gushika nabo nta kintu na kimwe barafasha tukatwifuza yuko umutekano wacu ukasinye n'ababijeje twasaba abajejwe umutekano ko botubariza y'ako kazi bakanadukingira
bamwe mu barongora abandi muri ivyo bikorwa nk'uko ayo makuru abandanya bitubwira n'uwitwa Emile Gat Salvatore hamwe na Frederic bose bakaba biga kandi bakaba bari muri ico kigo cizege abanyeshuri bakavuga ko bamaze kwitura ubuyobozi bw'ikigo ca zege ariko atakirahinduka basaba ko umutekano wabo wokingirwa n'abajejwe umutekano kugira bose bumve ko bakingiwe ku rugero rumwe ku iyo myidogo y'abo banyeshuri bo kuri campus zege yo mu kaminuza mu ntara ya Gitega Rwanda rwa radio inzamba gateka kawe nturashobora kuronka kuri telefone abarongo iyo kaminuza kugira batange umuco kuri ico kibazo cy'umutekano muke kiyavugwa
Alain Majesté Barenga arakenuye amakuru twateguye tuyabandanize mu gisata cy'intwari ibereye aho hari abadandaza bagera ku 245 bahora bakorera mu isoko nkuru ya Kirundo bagiriza mu stantira komine Kirundo gutanga ibibanza muri iyo soko yasubiwemo n'ishyirahamwe AGTP Agence d'exécution des travaux d'intérêt public contre le sous-emploi mu rurimi rw'igifaransa aho baje gusubiramo iryo soko mu mwaka w'2022 akoresheje kamwana wa mama ikibabaje ngo nuko abari barahawe ibibanza muri iryo soko babyatswe kuva mu kwezi kwa mbere no mwaka abadandaza basaba abategetsi bo mu rwego rwo hejuru harimo n'umukuru w'igihugu kubatunganiriza mu gihe bavuga ko batanze amafaranga atari make kugira ngo isoko isubigwemo Signorine Nejimbere
Imyidogo yabo badandaza yatangiye mu kwezi kwa mbere no mwaka inyuma y'umwaka iyo soko heje gusubirwamo bamwe mu bari basubijwe ibibanza igeza gusanurwa mu 2022 baravyatswe bavuga ko mustaneri wa komine Kirundo akoresha kamwana wa mama mu gihe amafaranga yo kuyisanura yatanzwe nabo badandaza
je te projectif yo gikomba kugira gute bagomba kubaka isoko hanyuma bacabasaba komine ico cyano kwijana bose mibwiye ico cyano kwijana komine nayo yaciye yabura maze kuyabura bo kubera bari babwiye ati muyabuze bubake abantu badashyitsemo ingufu isoko twarijyana ahandi sinzi uwabahanuye basi nyabo nagenda mubwire abadandaza bobo gushyiramo iyo miterere kugira ngo icyo iterambere ntibiducike ubu hakurikirana mu yindi ntara mu badandaza komine ikereka mu badandaza n'uwari ku ntego baramurondeyeyo urumva baca basinyira yuko baca baza kugendera kontra baca basinyira yuko ari abanyamitahe abadandaza bacaba abanyamitahe batanze ibihumbi ijana n'ijana babaye abanyamitahe isoko ryarubatswe rirarangira ariko n'ubundi hari ibyo ari bikibura barasubiye gusaba ko bakongera ku bihumbi magana abiri babaye abanyamitahe isoko ryarubatswe rirarangira ariko n'ubundi hari ibyo ari bikibura barasubiye gusaba kuba kongera kw'ibihumbi magana abiri
basaba umukuru w'igihugu kugira icyo aterereye kugira ngo barenganurwe bakibaza ko umukuru w'igihugu yaba adahabwa amakuru yo n'abamuserukira muri iyo ntara
jyewe mu bisanzwe icyo dusaba umukuru w'igihugu ni uko by'ukuri batureka ngo abantu bicare kandi bahaze batanga ku miryango yabo iminsi yose ariko ntibabumvirize bakabafata nk'umwenda nkuko ndatabura amafaranga ku mukuru w'igihugu wewe nta n'ibyo amenya byose bagiye bavuga ko bamuhenda rero kabisa iyo bamubwiye ikintu ntabwo turagenda ashishoza nawe nyine amenye neza ko ari cyo cyangwa atari cyo hanyuma abo nabo batswe ibyabo banyotswe ibyabo kandi n'abari abana b'igihugu ari abana ba komine hamwe na provensi baheze babasubiza ibyabo kuko n'abandi bari ko barabironka kuko baratoranya no mu kubitanga ntabitanga mu buntu babitanga mu macakubiri yego bamwe barabankunze bamwe bakaronka abandi bakabura
uruganda rwa radiyo Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone musitaneri wa komine Kirundo kugira ngo atange umuco kuri izo yagirizwa
Inzamba
imyidogo ni myinshi ko badandaza amakara mu gisagara cha Kayanza ni mu gihe igiciro cy'umufuko wa makara cyagwijwe hafi na kabiri amakuru dukura muri iyo ntara kamenyesha ko umufuko wahurugwa wa amafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ubu ubu w'amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo itatu na bitanu n'ibihumbi mirongo ine abadandaza kamenyesha ko iryo duga ry'ibiciro ryisunga idutwa ry'ibiciro by'ibifungurwa n'ibindi bya nkenerwa Josephine John Nkunzimana
mu gisagara cya Kayanza cyo kimwe no mu makomini giciro cy'amakara cyaraduze muri kino gihe kugeza aho kigwije hafi na kabiri nk'uko bamwe mu bayaturira babimenyesha ngo ibiti by'imikaratusi ari nabyo bivamwo amakara ngo bisa n'ibiriko bigenda bihona ivyo bikaba vyatanguye kwibonekeza inyuma y'umugambi wa leta wahamagara abantu kurandura ibiti byegereye inkengera z'imyonga
ibiciro by'amakara byaraduze cyane gushika n'aho tuyagura ibihumbi mirongo itatu n'imbu niyo tugeze umufuko w'amakara twahora tugura ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ibiri na bitandatu kugeza aho ugeze ko amakara twahora tugurisha amajana atanu ngabo ku kungira yaduze natwe duca tubona nta kintu twokorera duca tuyagurisha igihumbi igihumbi tugakora uko ntayo twokura abaguzi nyine baraza bamwe bamwe bavuga ngo turakowe ngo tugiye kubigira gute ko amakara yabuze nyine bagapfa kuyagura uko nyine uko bayabonye niko baca bayatwara abayatuzanira batubwira yuko atabiti bihari amashyamba yareze bavuga kugura amashyamba bakabashyira za miliyoni batari bukuremo nabo bagaca batuzimba
ariko abo bayadandaza bakavuga ko iryo duga ry'igiciro cy'amakara gisunga iduzwa ry'igiciro cy'ibifungurwa aha n'abandi bakavuga ko batabona uko icyo kibazo cyotorega umuti
ngomba bitwe kusaba yuko badushikira imbere bakatubariza igituma amakara yarazimbye iyo yakwimbutse natwe tworoherwa tukagura ibiciro biri hasi natwe niho tworonka agahengwe kubera umufuko w'amakara urazimbye cyane
senga baratuzanira tubabwije batubwira yuko ikibazo cyabaye nabo bariko mu barayacurira komine ibaha ibikasi ngo birebire amakara nayo gacana nabo amatori aho bagiye kuyagurira abazimba hanyuma abandi bakatubwira ikigiciro cy'inge turiko turabona natwe amahera turiko turadandaza amakara iyo twayashoboye tuyasubiranye inyuma turabura ikintu tuyasomeye
abo banyagihugu bo mu gisagara cya Kayanza basaba leta kwitwararika abo ijejwe ikagabanya ibiciro by'ibifungurwa kuko bisigaye ari umurengera
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye dusozera no makuru mu gisata cy'amagara y'abantu inyuma y'ubwoba n'amakenga menshi byari bimaze iminsi bitekeye abanyagihugu n'abategetsi ku bijyanye n'urukurukuru kwavuga ko indwara ya Ebola canke umugera wa Marburg uvuga mu gihugu kibanye cha Tanzania bivugwa ko izo ndwara zoba zarashite mu ntara ya Muyinga n'igice cy'intara ya Kirundo buramatari Jean Claude barutwa nayo arongo intara ya Muyinga yaho muje abanyagihugu atangwara nimwe muri zo iri mu ntara arongo yagasaba abanyagihugu gusubiza umutima munda byongeye bakurikize amabwizwa y'isuko banagabanye uruja n'uruza mu gihugu cha Tanzania ivyo muramatari barutwa nayo akaba yabishikirije kuri uyu wa kabiri uheze mu nama yagwirije abanyagihugu bo muri zone rugari muri komine n'intara ya Muyinga Jean-Marie Ndabashinze
nakiza cingwara ya Ebola canke umugera wa Marburg maze iminsi uhitana abantu mu gihugu cha Tanzania kirashika mu ntara ya Muyinga nkuko makuru yo kumbuga ngurukana bumenyi yaramaze iminsi abivuga bishikirizwa na buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude barutwa nayo hari kuri wa kabiri mu nama abanyagihugu ba zone rugari muri komine Muyinga nubwo biruko abanyagihugu ngo ntibo kwijajara Jean Claude barutwa nayo abararikira nyabuna gukurikiza amabwiriza y'isuku no kugabanya uruja n'uruza mu gihugu cha Tanzania umutegetsi akaba yatanze igihumure mu gihe abanyagihugu bo mu migwi itandukanye bo mu ntara ya Muyinga bari bamaze iminsi bibaza ibibazo bitari bike ku bijyanye n'abantu bitaba Imana makomine ya Gashoho na Giteranyi bikavugwa ko bahitanwa n'indwara ya Ebola canke umugera wa Marburg
Jean-Marie Ndabashinze arakenuye ntungaho nyine duciye dusuzira amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatatu ku igenekezo rya 29 ntwara nte umwaka wa 2023 nshimire mwese mwese mwariko mwadutega yompi Bonfils Niyongere ndariko ndabashikiza nkaba ndabifurije kurarana urwezi mu byanyu no mu banyu naho butaha.